VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa kane tuganira ku bibazo bihanze amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, societe civile, kimwe n'ibyugarije ubuzima bwa kiremwa muntu muri rusange. Uno munsi turaganira ku ngaruka ziriko ziribonekeza ku buzima bw'abantu kubera ihindagurika ry'ibihe. Ni mu kanya gato mbere yaho reka mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Aloyiz, wiriwe?
Wiriwe, Oriana, ndaramukije ntabanywanyi bijwi rya Amerika. Mu Burundi haravugwa umuntu yishwe muri ijoro rikeye ni mu ntara ya Cibitoke ahorwa uburozi. Turafise Evariste Nzikobanyanka kuri telefone. Evariste, mwiriwe?
Mwiriwe neza, Aloyiz.
Uwo tubwira mu ncamake icishwe umuntu?
Uwo muntu azwi ku izina rya Joseph Maniragaba wo ku mutumba warumbye muri zone Buhoro mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi yishwe ku mugoroba weje igihe cy'isaha 2:12 na ko zirenga z'umugoroba. Abajyango be bavuga yuko baronse inkuru mbi ibabwira yuko wabaheje kugandagurwa agandaguwe akerewe izosi.
None mu muryango wawo bavuga iki?
Bavuga ko wabo yaragize igihe ahigwa buhongo n'abantu bamwagiriza ko ari umurozi, bo bakabihakana bakavuga ko ibyo bintu by'uburozi bamwabwiriza atabyo bari bazi. N'umubabaro ukomeye mu muryango w'uwo Joseph Maniragaba, aho mbere basaba bati amatohoza n'abinyizi na kugira ngo bamenye waraye agandaguye uwabo.
Hari haheze ikiringo kitarenga indwi hishwe wundi muntu muri iyo ntara nyene ya Cibitoke. Mbega abategetsi bo mu b'intwaro hamwe n'igipolisi bavuga iki kuri ubwo bwicanyi?
Yego, nk'uko bivuzaro yizari aheze indwi irenga iminsi ibiri no kuba hari ku igenekerezo rya 10 aho abandi bagabo babiri bo ku mutumba wa Mageyo muri zone Butahana muri komine nyene ya Mabayi bagandaguwe n'abantu babagiriza ko ari abarozi. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa komine Musitanteri Kaninyamiramabi bavuga ko bagiye kurondera abo bantu bagandagura abo bantu babagiriza ko ari uburozi, ariko gushika ubu Aloyiz turiko turavugana nta muntu n'umwe arafatwa. Yaba Musitanteri baba bajejwe umutekano bavuga yuko bakirondera abo bantu baka ubuzima abandi babagiriza ko ari abarozi.
Urakoze, urabandanya udutohoreza iyo nkuru.
Urakoze nawe.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Intara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi zimaze igihe zibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe rigizwe n'uruzuba, imvura zisegenya kimwe n'imvura z'urubura. Abanyagihugu mu ntara ya Muyinga babwijwe rya Amerika mu kwezi guheze kwa 12 ko bari bahanzwe n'ikibazo gikomeye cy'inzara. Bavuga ko ivyo barimye vyumiye mu mirima kubera imvura yari imaze igihe itagwa. Ivyo vyaremejwe n'abajejwe intwaro, aho bavuga ko n'imfashanyo zoshobora gukenerwa mu minsi iri imbere. Hirya yeje ku munsi wa kabiri ku kwezi kwa mbere, imvura ivanze n'umuyaga urubura yaraye yononye ibintu byinshi mu makomine atatu y'iyo ntara ya Muyinga nyene. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bahuye n'ibyago by'iyo mvura bari mu manga. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika yaraganiriye na buramatari w'intara ya Muyinga amumenyesha ko batanguye kudodora ku mashyirahamwe yofasha. Mu ishyirahamwe ASEP riharanira gukingira ibidukikije, bavuga ko iryo hindagurika ry'ibihe ryibonekeje mu ntara ya Muyinga ari ukwihora kuriko kuragirwa n'ibidukikije. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turaganira na buramatari, turizera ku murongo nubwo mukanya rembye ko telefone itariki iracamwo, ariko twari twatumiye Aline Manirabarusha ayoboye intara ya Muyinga atubwira uko ibintu byifashe mu ntara arongoye muri aka kanya. Turaganira kandi na Diomede Mujojoma, umukuru w'ibiro bijejwe ibikorwa by'ishyirahamwe ASEP, atubwire icyo gikorwa icokogwa nako mu kwirinda canke kugwanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Nimero yacu ni 1202 kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Reka twakire ku murongo mushinga ntahe Diomede Mujojoma ndabwiye ko buramatari w'intara ya Muyinga tutaramuronka ku murongo. Mushinga ntahe Diomede Mujojoma ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane gose nanje ndabaramukije.
None mushinga ntahe Mujojoma sigura abasigurira batwumva impamvu muvuga ko imvura nk'iyibonekeje mu ntara ya Muyinga hijya yejo ari ukwihora kw'ibidukikije.
Ego murakoze ubwa mbere na mbere nagomba kondose kano kajyo nifurize umwaka mushasha abariko barumviriza radio ijwi rya Amerika. Hanyuma nkiyongira ko kuri icyo kibazo mumbajije novuga nti mu gice kimwe tuvuga yuko ari ukwihora nyine kw'ibidukikije, mu kindi gice naho tukavuga yuko ari icyo novuga la nature le changement climatique le phénomène naturel bisanzwe ziriko zirabaho. Aro ngiye rero kujyanye n'uko koko ari ikirere kiriko kirihora ibidukikije biriko birihora. Murazi murabona mwese ingene ibidukikije bidasiba kugeramirwa cyane gose mu Burundi ndetse n'ahandi, cyane cyane muri izo ntara muhejeje kuvuga yuko zaguyemo imvura Muyinga, Karuzi, ahanini izo ntara zo mu buseruko bw'igihugu cyanke mu buraruko bw'igihugu. Ibidukikije birageramiwe cyane gose, haraba gutema ibiti, haraba guturira amashamba, haraba ndetse n'icyo muvuga guca amakara kwinshi birenze, ugasanga n'imisozi isigaye igaragara, ugasanga imisozi yaturiwe. Ibitara bya leta nabyo nyene byaraheze kubera ariko barabicamwo imbaho n'ibindi, maze izo byose ibikorwa byose umuntu akora bigatuma ibidukikije bigeramirwa. Ibidukikije rero bimaze kugeramirwa niho haho uheza ugacusanga nabyo bigaruka bikanavuga bikihora, aribyo muheza mukabona imvura ikagwa ari nyinshi cyane rwose, rimwe na rimwe hakazamo n'urubura cyangwa hakaza ikizuba kirekire ku gihe kirekire. Ibyo biba bivuye kuri ibyo bikorwa abantu baba bakoze byo gusambura ibidukikije. Nari navuze kandi nti ariko kandi ntitwovuga yuko ibyabaye iyo mvura yaguye ikonona ibintu amazu imirima, yuko yavuye gusa kuri sinovuga ngo nuko kwihora gusa ku bidukikije. Hariho n'izo twita rero le phénomène naturel icyo bitwa la Nina. Ubu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uyu mwaka turimo nyene iyo phénomène niho yatanguye, aho hari hahejeje kuba iyindi bita El Nino. Iyo nayo ikaba yaranzwe n'uko habaye imvura nyinshi cyane rwose muri aka karere k'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko bita muri Rift Valley, yaciye ikurikirwa rero n'iyi nayo turimwo bita La Nina, nayo isanzwe yerekanwa n'ubushuhe bwinshi burenze n'uko rero imvura iheza igatara. Ahanini rero byavuye kuri ibyo. Igihe rero imvura imaze igihe itagwa, ingira twese turamaze kubona yuko iramusiguye akenshi ntihajya haca haza imvura mu Gifaransa bayita averse nyinshi cyane rwose, irimo urubura cyangwa irimo umuyaga igaca yonona ibintu kandi ikagwa umwanya mutoya. Niko nashobora gusigura icyo kibazo mwarimu mbagize.
Nk'uko byabaye i Muyinga naho nyine bavuga ko iyo mvura yabaye umwanya muto cyane nubwo yari nyinshi kandi irimo umuyaga mwinshi n'urubura. Reka dutege amatwi inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yaduteguriye kuri iyo mvura yaguye i Muyinga, twumve ingene byagenze.
Turi ku mutumba kwibuye muri komine n'intara ya Muyinga. kumuhana umwe bariko bagerageza kwegeranya ibisigarira by'ibisakazo byaguruwe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Iyo mvura yaguye umwanya utari munini ariko yica byinshi nkuko abanyagihugu bo kwibuye babivuga.
Aha kubivanye n'umuntu zenye moyaga mwishi n'imvura nyinshi yatumye ibintu bitokombera biratoke biragenda amazi arasambuka
yaragurutse bubati bwatakaye nuko ntiwora nibereye mu gahinga yatanguye gusituka hajya hepfo none ubati bwari busigaye hoyi cyane yapfuye mbura gita mu mwaka n'uwa kane shingashinze ngenda habona naye narapfuye ruranka kunwa none ragatoki kombeshe cyeho naye hari ya muhira tabonye nshankorora mose
igikuba mu bicu abanyagihugu bimuyinga bari bayiteze ko urukiza ni mu gihe bari basanzwe bari mu nzara kubera uruzuba rwaturiye imirima. Niyongere Jean Baptiste numutware wo kugacimbira kwibuye ya mbere
nta gitoki twari twamaze kumigwa twari dusigaye tuzi ko izuba rigomba ritwice none mukanya imvura nayo igize yacagwa ciye isambura amazu yasitaguye na gatoke ubu dusigaye nyine twiteze turabagupfa kweri ntango nakundi twasaba yuko mu rutabara mukatorosha imfashanyo nk'aya mbati yaravunaguritse hanyuma mukatorosha imfashanyo ibifungurwa kubera izuba ryavyise gose ntiworaba hamwe Imana badufasha bakatugarukira ko babakoze gose.
Uwo mutama n'umutamakazi wiwe baguwe ko n'inzu bavuga ko iyi mvura ari akaga mu bundi
nta n'ikintu na kimwe urabona nayo mabati yari ikiri mashasha none yarapfuye nta n'agahutu jewe nkifise atari utunyene
ubwo iyo hupfuma hatujye tuba nyina ko hagwa imvura nk'iyi yego tugapfira rimwe na rimwe kuko bira kuko n'ubundi ari rwarupfu none ubona nk'ibi twaraye twaraye dushikiwe ubona atari rwarupfu.
Ku ruhande rw'imiryango harononekaye ibintu byinshi byo mu mazu harimwo n'ibikoresho by'abanyeshuri kubera ivyo vyabaye ngombwa ko uyu mwigeme co kimwe n'abandi asiba kwishure.
Wiga mu wakangahe?
Mu windu.
Wagiye kwishure?
Oya.
Kubera iki?
Kubera inzu yaraye tubomukiye kumutsu zarakanye na twazinduke turazimesa amakaye yose yari yanyagiwe n'ibitabo byose na cendeka kugenda.
Uzosubira ryari?
Ku wa mbere.
Uzobarose ibindi bikoresha?
Oya, nzotwara ivyo nyene.
Amashuri n'amasengero navyo nyene ntibyacitse iyo mvura y'igihuhusi. Ku ishuri shingiro ryo kwibuye akazi ntikakozwe. Inshuti n'amagara Alexia aserukira abigisha bo ku ishuri shingiro ryo kwibuye.
Twazindutse dukira isuku dusohora ibizi byuzuye mu mashure. Naha ku mugoroba ntitwashoboye kwigisha twaciye dutangura kwanikira ibitabo, amakaye byose byarononekaye. Turasaba nk'ifashanyo y'ibyo bitabo byononekaye. Kuva mu mwaka wa mbere, mu wa kabiri, hamwe no mu wa gatatu, amakaye yabigisha.
Nkuko muvyumvise ntivyari vyoroshe ku banyagihugu mu ntara ya Muyinga. None mushinga nawe mujojuma mubona ibihe bigiye kumera gute, imvura igiye kubandanya kugwa muri ubwo buryo canke uruzuba rugiye kubandanya gwaka cane mubibona gute?
Ego murakoze nkuko nabivuze imvura nk'iyo simvura iba yari isanzwe nacyo gituma mu Gifaransa bayita adverse mu kirundi sinzi ingene mushobora kuyita kuvuga yuko izobandanya igwa gutyo ibyo ntawobyemera nta n'uwobishigikira kuko urumva yuko atari byiza icyo bikoze icyonyine ni uko gushika ubuturarorereye ibiharuro abahinga bo muri ije gusohorera kuko nubamenyesha yuko imbere y'uko ibiziba mu ntango z'umwaka w'igihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari bamenyesheje yuko hazoba uruzuba novuga izuba ridasanzwe imvura itazogwa neza nk'uko byari bisanzwe bimeze nk'uko twari dusanzwe twimenyereye. Ubu rero ibyaraye bibaye novugani umuntu abantu barashobora kwibaza bati ukumbure ni imvura ije mugabo reka turorere turabe sinzi yuko turaza kuronka abanywanyi basanzwe bari aho muri izo ntara baratubwira yuko koko imvura yabandanije igwa kuko amakuru maze kuronka nuko biremeza yuko imvura yabandanije igwa ego ego ibyo uko uruzuba nago uruzobandanya cyagihe la nina nababwira kirashobora kuba kiriko kirarangira bivanye n'ubushakashatsi bugigwa n'abasanzwe babigenzwe haba ngaha mu Burundi canke mu bihugu duhana imbibe ndetse no ku isi yose nibaza yuko twororera ibiharuro bariko baragira baratsegurira bikadushikira
none mushinga nawe mujujuma mwishyirahamwe ASEP muragendera ibice nka byose by'igihugu mu bikorwa byanyu abantu mubahanura ko botera iki mu mirima yabo ibiri ibintu biribwa byo bishobora kutononekara cyane bishobora kudahona muri rihindagurika ry'ibihe botera iki
ego ubwa mbere nagomba menyeshe yuko mu bisanzwe icyo cyari ikibazo abajeje intwaro bategerezwa gukorera ko cyane gose cyane cyane mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi icyo kibazo bategerezwa kuba baragikoreye ko bakanabimenyesha abanyagihugu abarimyi kuko barafise ubu novuga ubuhinga hariho ibigo bisanzwe bijejwe kugira ubwo bushakashatsi ku bitegwa hariho ikigo izabu gisanzwe kigira ubushakashatsi ku bitegwa hariho n'ikindi kigo cyitwa iri gisanzwe gikorera ku muceri kiri muri kaminuza y'u Burundi abo rero bafatanyije n'ibindi bigo byo muri bino bihugu duhana imbibe byo muri kano karere bohejeje bagategura ibyo bivuga bakagira urutonde rw'ibyo bitegwa bagaheza bakabishyikiriza ubushyikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi nabo bakabishyikiriza bamwe abagoronomi bo mu ntara ndetse no mu makomine bagaheza bakabishyikiriza abanyagihugu ariko muri aka kanya sinogenda ntishyuye kuri icyo kibazo mumbajije hari ibitegwa bimwe novuga birinda uruzuba umuntu yobwira abanyagihugu bagerageza kujya baragerageza gutera mu mirima yabo nko muri iki gihe ihindagurika ry'ikirere riguma ryibonekeza hariho ibigori biri mu burya biri mu bitegwa bishobora kurinda izuba hariho umuceri naho abenshi bashobora kwibaza bati umuceri ujya none kumenya ukoresha amazi menshi ayo mazi nayo yamaze gukena umuceri uterwa mu myonga igihe myonga yateguwe neza amazi arashobora kubandanya aboneka hariho kandi amasaka hariho imyumbati hari n'ibindi biterwa mbumbarugo nabyo nyine birinda uruzuba tuvuga nk'amateke tuvuga nk'ibisunzu ibyo bita mu gifaransa inyame ibyo n'ibitegwa umuntu ashobora kuhimiriza abarimyi ko boza barakorera ko
murakoze cyane rwose ndabibutse ko muri ko mwumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko turihweza icyo kogwa muri iki gihe hari ihindagurika ry'ibihe nk'aho duheruka kubona ikizuba cinshi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi hirya ejo tukaba twumvise habaye imvura y'urubura ibikaba byose ari ingaruka zihindagurika ry'ibihe ryibonekeza muri iki gihe ndabahaye ikaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ku Radio Ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni wa mwanya turi mu kiganiro cha muri sanga Twifuje kuvugana na buramatari w'intara ya Muyinga ariko twamukenye ku murongo turi kumwe uno munsi n'umushinga ntahe Diomede Mujojoma wishira hamwe ACPED reka rero ariko tuje ku murongo twakira abanywanyi biradishwe rya Amerika bifuza kubaza ibazo kandi no gushikiriza ivyumviro kuri iki kibazo cihindagurika gy'ibihe muri iki gihe tuhere kuri Alice. Alice uranyumva?
Ego ndabumva.
Mwiriwe neza Alice.
Mwiriwe neza.
Biradushimisha cyane hano kuri radishwe rya Amerika yo turonse umwigeme cyangwa umukenyeza hamagaye duga kwijambo.
Ego ndashimye cyane uwo mutumire ku nsiguro ariko aratanga kubijanye n'ihindagurika gy'ibihe. Mu bisanzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabona ko ihindagurika gy'ibihe yamaze kudushikira. Turabona mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi inzara iriko iratema itongora, zate haraka uruzuba rwinshi, zate haragwa imvura nyinshi iteye ubwoba, inzu zikabomagurika, imirima ikahasinzikarira, abantu n'ugupfa bagahwera kuko iyo umuntu atakigira n'ico ashira ku munwa urumva yandurukiraho n'uguhwera. Rero nagomba kubaza kubijanye n'ibintu byinshi batubwiye bituma irihindagurika ribaho. Hariho guturira amashamba birenze urupimo, uca ibiti ku muvuduko urenze cyane. Ariko turabona cyane cyane ibyo biti byicira ni ibiti usanga bikiri bito bito, hanini bikoreshwa mu gucana amakara cyane mu kubaka izi nzu z'amagorofa tubona z'ama etage. Hanyuma tukabona kandi ko n'imirima imwe imwe hariho imirima idashobora kurinda uruzuba, nk'imirima mito mito idafise imizi ishika kure. Hama tukatuzi neza yuko ibitegwa bishobora gufasha abantu ari ibitegwa bishobora kuramba, bishobora guhangana n'izuba, nk'imyumbati, ibitoki n'ibindi. Ariko turakeneye cyane cyane ko boshobora kuturonkera bakatubariza mu bigo bigira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibitegwa mbumbarugo, baturondere twebwe Abarundi igitegwa c'amateke ngira ngo coshobora gufasha Abarundi muri kino gihe kidasanzwe. Nashaka kandi kubaza uwo mutumire, numvise ariko aradondagura ibi bigo bigira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibitegwa. Mbega none igitegwa c'amateke ko tutakibona mu gihugu cy'u Burundi byoba byagenze gute? Ibyo bigo yatubwiye hari ubushobozi byoba bifise kugira ngo bifashe mu kugwiza ico gitegwa, canke hariho indwara kandi zateye mu bitoki canke imyumbati? Mbega ubwo ibitoki bishobora gupasiyanta muri kino gihe byoshobora gushikira abanyagihugu gute kugira ngo bashobore kwibeshaho mu bino bihe bitoroshe?
Urakoze cyane Alice. Kaduha akajambo mushinga nahe mu Jojoma wo kwishyira ikibazo cya Alice, ibibazo bya Alice.
Ego mufukanya Alice arakoze ku bibazo abajije na cyane cyane no ku ntererano yashikirije. Ngiye ku kibazo abagize ati ko amateke tubona atakiboneka mu gihugu cyacu, mbega ibyo bigo birafise navuga ubushobozi bwo kuturonza navuga ayandi mateke cyangwa navuga kuduha amateke tugashobora kugera kuyatera mu gihugu cyacu? Mu bisanzwe amateke icyari gitegwa mbumbarugo aho hambere hahise cyafasha imiryango cyane rwose, mugabo muribuka yuko haragize igihe izuba riraka cyane rwose cyane rwose cyane rwose gushikaho amateke yononekara, hanyuma haca haviramo n'indwara rero iza ikayica. Ubu ibijyanye n'ibyo bigo bigira ubushakashatsi nta kinini yano zishura ko kuko sindabigendera ngo mbaze kuri icyo kibazo cy'amateke yuko hari icyo bariko barakorera ko. Ariko arakoze kubaza icyo kibazo, reka tugikorere ko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kukironkera inyishu kuko ibyo bigo aho biherereye turahazi. Hanyuma ku bijyanye n'ibitoki nabyo yabajije, nabyo nyine ibitoki novuga muri iki gihe birabangamirwa ni cya kimwe navuga ubwa mbere, ni ubushikiranganji bujejwe uburimi n'ubworozi mu bisanzwe bwategerezwa kwama buri hagufi kugira ngo buze buriga ikibaye cyose kiza cyose giteye mu bijyanye n'uburimi n'ubworozi ingene bagikorera umuti ari ukurondera imiti ivura ibyo bitoki ribuka yuko nk'ibitoki bita kayinja kayinja ambuze iryo zina sinzi yuko ahandi ariko babyita aho ni mu ntara ya Cankuzo iyo mvuka niko tuvyita sinzi ahandi igene babyita murazi yuko byigeze guterwa n'indwara kandi n'ubu nibaza yuko iyo ndwara itarahera uburyo biteye iyo ndwara iteye ibitoki byose bategerezwa kubirandura bakabikuraho aho rero ikibazo gica kigaruka mu rubwo bushikiranganje bujejwe urimi n'ubworozi no kuri ibyo bigo rero bijejwe kugira ubushakashatsi nibaza yuko niba ariko barakurikira kino kiganiro baharonkeye navuga mu gifaransa bacitwa tuyo n'ugukorera ko bararonse inzira bashobora gukorera ko hanyuma bategure ibyo bibazo byose muvukanye alise yashikirije
murakoze cyane reka twakire ku murongo James uranyumva alo James ndakeka yavuye ku murongo reka twakire Hello, James? Hello. James?
Yeah,
hello. Where is that, James?
Where
is that? Shikiri, zikibazo changi chiumviro?
Mwagonda ramo kijokwanzo mutumiri.
Ara kuumva?
Ama, jengi chiumve nagomba kushiki idoni inki. Tura adivihe, muunara dungwe dungwe viko vachamu ni inara dofu digi hogu. Sanga koko harivi nubi wawaje chaani. Ariko beshi wakibaza ni mbari eta. Ko isese gisata cyo kurabikire ukuntu kiba kimeze ukita heza ngibira bari ni
Amateka James telefone yewe imugoye gatonye reka twakire Pacific uranyumva
Ego ndakumva
Amahoro neza Pacific
Mahoro
uduhamagaye uri he
Ndi Bujumbura mu Burundi
Shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
ko icyumviro narifise ni kwisyo bijyanye n'ibi uwo muntu yatubwiye ku bijyanye n'ibijyanye n'itagurika
duzijwi James Pacific
yatubwiye yuko ngo byo babitwa ngo ku bijyanye ngo no kwihora ngo by'ikirere ngo bijyanye ngo bisigo y'ikirere nkaca rero ndamubaza ati none ko yavuze ari byo kwihora ku kirere ikirere hamwe coba kiriko kirihora kuri ibi bijyanye nibi by'uruzuba cyangwa ibisimbura nyinshi iyo biri kiragwa ubuya mbega bisoherera cyangwa nkaca kandi nkamubaza ikibazo ati mbega ko hoshobora gukorwa iki kugira ibintu bishobore guhagarara cyangwa abanyagihugu bokwirinda iki kugira ibintu byongere gusubira nka kera mbega byoba bituruka kuki ko tubona bavuga yuko ngo koba ari ukuva ku bijyanye no guhonya ibijyanye n'ibidukikije kandi tukaca dusanga abo nyene bajejwe kubigwanya ari bo bazi imbere mu kubi cyane cyane mu kubyonona nk'ibi byo kwimba imisozi mu gukura amabuye no mu gutema amashyamba cyane cyane abo bajejwe kubirinda biba babibona hanyuma bakaza gufata ingingo ari uko ibiba byabaye kindi kandi kibazo nakigomba ko cyanda mubaza mu iki kijyanye n'ubuzuba rukunda kwaka iyo cyane cyane iyo mu ntara zo mu buraruko cyanda mubaza nti mbega ni kuki iyo zuba rikunda kwaka iyo mu buraruko cyangwa bikunda kwamaze yabaye hoba habaye iki ubwo ntihoba hari nk'ingorane ijyanye no hejuru boba bataramenya icyo bakibituma kindi kandi nagomba kuca ndamubaza mubaza ati mbega nk'uwo ajejwe nta kintu coba kiko kiragaragara bariko barakora kugira bashobore kutuzanira imbuto cyangwa ibiterwa bishobora kurinda izuba ku buryo byozoshobora kurinda iryo zuba ku buryo ibyo bintu by'inzara hamwe byoshika nk'ubu biriko birashika ubuya abantu bakamenya ikintu boshobora kwihutira gukora cyangwa gutera kugira bibe birabasahiriza
urakoze cyane Pacifique
twabonye yuko bariko baradodora mu mashyirahamwe kugira abafashe naburya ibyo kubafasha bafasha nk'ibintu by'iminsi itatu ntibyo babyiza ari uko barondeye ibindi bintu byoshobora kubashwahiriza nk'amezi n'amezi aho kuzera inzamu kuri ibyo bijyanye no gufasha. Icyo ni cyo kibazo narisise. Murakoze.
Urakoze cyane Pacifique kuri icyo kibazo cyawe cya nyuma. Twari twifuje kuba dufise ku murongo Buramatari w'intara ya Muyinga ariko twamukenye kugira ngo atubwire bimwe mu byo babiri ko birakogwa kugira ngo bagarukire abanyagihugu mu ntara ya Muyinga kumbure n'ahandi. Kadohi Jambo mushinga ntahe mu Jojoma yabajije ikibazo muri byinshi yavuze cerekeye ico bokora muri iki gihe hari ibintu canke ku ibintu bokubaka canke ibintu bokora kugira ngo birinde ingaruka ziva kwihindagurika gy'ibihe. Yanabajije ati ni kuki iryo hindagurika gy'ibihe gibonekeza cyane mu ntara z'uburaruko biva kuki ntivyibonekeza cyane mu bumanuko. Duga ku ijambo.
Ego murakoze. Ngarutse gatoya ku munywanyi yitwa Jen yari ko arabaza hanyuma aga telefone gaca karamucikana mugabo yari nari nagerageje gufata ikibazo buke buke. Ati ere kubera iki leta none isoheza ngo ibwire abanyagihugu dufate abarimyi. Nibaza yuko yari yagombye kubaza ati kubera iki leta isoheza ngo ibwire abarimyi yuko ibihe bizogenda nabi cyangwa bizogenda neza. Nibaza yuko aho ari uruhara rw'umurimyi kuza arumviriza ibivugwa ku maradiyo kuko akenshi barabivuga. Navuze yuko n'ubu byari byavuzwe muri uwo mwaka w'2016 yuko hazoba izuba ryinshi rizokwaka igihe kirenze imvura nayo ikaba nkeya bagerageza guhimiriza abarimyi kugira ngo bashobore kuzifatamo neza. Pacifique nawe yabajije ibibazo avuga ati bwa mbere mbega ati kwihora kw'ikirere mbega ibyo bizoherera hehe. Ati hokogwa iki abanyagihugu bokora iki ubwa mbere aho bizoherera mu gihe umuntu azoba atarahindura ingendo ngo areke konona ibimukikije areke gusambura ayo mashamba areke kurungika ibyo byotsi biza gusambura ikintu uvuga ikirere gushika icyo gihe ubuzima ntibuzaba bumeze neza. Noneho baravuga yuko abahinga baravuga yuko gushika mu 2100 ubuzima ku isi butazoba bumeze neza kubera iki kubera ubushuhe buzoba bwaduze cyane rwose bumaze kuduga cyane rwose n'ibiremwa bihema bike bizoba bigishobora kubaho kuri iyi si. Ni ukuvuga ni twamatiri uko turitega ngo umuhero w'isi abantu nitwe twitegurira umuhero w'isi bivanye n'ibyo dukora. Ati hokogwa iki icokogwa ni uko kugerageza kukumviriza amajwi y'abantu baguma baduhanura haba mu masengero barahanura bati yemwe yemwe ibidukikije mubikingire yemwe yemwe ibiti mureke kubitema yemwe yemwe mureke kuguma murungika ibyotsi ibyuka bibi mu kirere mugabo abantu sinzi yuko twumva nk'ubu muri iki gihe hari ikintu kumbure mu bisagara gikorwa abantu batabanje kwiyumvira ingaruka mbi zishobora kugira. Nk'ubu ushitse ngaha mu gisagara cya Bujumbura urabona imodoka ukuntu ziri ko ziragwirirana ziba nyinshi abazigura nibaza yuko babibuka ko izo modoka batunze baguma bagendesha mu bisagara ziduza ibyotsi kandi ibyo byotsi ibyo byuka biza konona ikirere bigatuma byari cya kirere cyononekara aho kugwiza kugura imiduga igiramo abantu benshi ajya amabisi umwe wese agomba kurondera imodoka yiwe umwe wese akarondera kugira imodoka yiwe ni ka gatima ko kwikunda gatuma umwe wese agomba gukora ikiniwe mugabo icyo kintu atabanje kuraba ingaruka mbi zishobora kugirira ku bidukikije. Tutarahindura rero ingendo biragoye ko tuzohava tukingira impanuka ibyago bizova cyangwa ibisanzwe biri ko biva ku ihindagurika ry'ibidukikije. Abanyagihugu nabo icyo bokora ni izo nyine nari ko ndavuga nk'abarimyi bogerageza kurima mu buryo bunywanisha uburimyi n'ibidukikije bayero nibyo turiko turagerageza gukorera ko ubu ishyirahamwe ryacu duhimiriza uburimyi bunywanisha no gukingira ibidukikije mu murima wawe ugaca imikobeko iyo mikobeko ugatera ko ibyatsi cyangwa ugatera ko ibiti ibyo biti neza bigakingira uwo murima wawe bikongera kandi bigakingira n'ako karere usanzwe urimwo
no kuvuga ukingira imirima yayo iyo umuyaga mwinshi uje
ego bigakinga umuyaga bigakinga kandi n'inkukura muri iyo mirima no kuri iyo mitumba nyene
ko kibazo cerekeye impamvu biba mu buraruko ni cyo no kwita plateau y'uburaruko ituma ihindagurika gibihe gibonekezayo kurusha handi ni ihe mpamvu
biragana ubwa mbere ningene muri icyo gice ibidukikije biba bisanzwe bimerewe yavuze mu buraruko aha dusha twumva cyane cyane mu ntara ya Kirundo nibaza yuko umuntu uwo ari we wese agiye mu ntara ya Kirundo ashobora kubona ukuntu ibidukikije bimerewe kare na kare byari bimerewe neza bararima bakimbura ndetse iyo ntara yari yataziwe akazina keza ngo n'ikigega cy'igihugu mugabo ubu niho hasigaye harangwa inzara kubera iki ibidukikije byarononywe ku rugero rurengeje ku buryo ubu inzara nyine iguma ari yose hanyuma ikindi nacyo nuvuga birafitaniye isano n'isi yaho ingene ishobora kuba imeze mu gihe
ibidukikije byahonejwe
uti
mu gihe ibidukikije byo byahonejwe
icyo nagerageje kukivuga yuko ibidukikije byarahonejwe urumva nyine yuko tuteye cyose ntikigeza ngo kize imvura igwa nabi hanyuma niyiguye ikonona ibisanzwe ibihatewe
reka twakire ku murongo n'uwitwa Emile uranyumva
ndabumva neza
mahoro Emile shikiriza ikibazo cyari
cyumvise
mwiriwe neza
yego murakoze cyane yewe uwo mutumire mu munda mukirize ikintu kimwe gusa nagenda ndamubwire yabashatse avuga je ubundi mundi mu Rutana ariko mu gatatu akunda kuze kuraba imvura igwa mu hagati mu gihugu iza umuyaga uva muri side uduga inikubwa uza zabanye epo kuri Tanganyika kuduga rero abantu barakunda kuvuga ko nyagirwa ari bo bonona cyane cyane ibidukikije ariko mugabo iyo tuyo turahabye cyane cyane dusanga byononwa n'abatware kuko mu myaka yahera hariho amashamba ya leta wasanga ibiti byarabaye binini kuko ntababigurisha mugabo iyo utarabye amashamba ya leta yose usanga barayaciye amakara abatware yose ugasanga barayaciye hasigaye ari ku bugaragwa rero tukavuga tuti rero nibarare aba batware bacu bareke kutwononera ibiti yumva ari aha leta siyo yo kwikora ku biti by'abanyagihugu bikora ku byabo kuko ntakunde baba bari bugire mugabo ibiti bya leta bakabireka kugira bigume bikwika akayaga kuko turabona iyo umuyaga uduze uva Tanganyika ko imvura ibika igomba kugwa umuyaga uvepo uduga ruguru rero iyo uriko uduga ruguru ukwega imvura iyo rero ruguru aciye habura ibiti umuyaga usubira inyuma imvura ikasubira epfo cyo gutuma twese twera ko n'imvura isubira iburuyi ahuko kugwa mu Rutana kwera abatwaye bononye ibiti rero dusaba leta yuko boza baradukinga cyane cyane ibiti bya leta bikaguma ari binini babica kumwaka ku mwaka ngo tuze turabura
murakoze cyane Emile reka twakire Ernest kibazo cyangwa icyumviro Ernest
umwere ndabumva
amahoro Ernest duzi ijwi
kintu nagaruka nge mbere na mbere nimba hari ingamba baba bafite mu kongera ibiti ahubwo ndabona bigenda bigabanyuka cyane cyane nk'abantu batwika amakara nk'abantu baragira amatungo hanze hari igihe umuntu agenda atera ibiti amatungo akagenda byonona ikindi nagarukaho abo bakora mu iteganyagiro ndumva bakorana n'abaturage bakajya bahurira ku kirere tugenda gihindagurika nabyo abaturage nabo ikintu nabasaba ni uko bajya bamenya yuko igihe kigenda gihinduka nabo bakamenya guteganyiriza igihe cyabo kiri imbere
Urakoze cyane Ernest kuri izo mpanuro uhaye abakumva. Mushinahe mujojoma hari mwishiramo ryanyu hari umugambi wo gutanga inyigisho nkuko Ernest abivuze kubijanye no gukingira ibidukikije. Turazi ko musanzwe mugendera intara nyinshi mutanga inyigisho zitandukanye. N'izi inyigisho muri iki gihe muri ko muraha abanyagihugu kubijanye no gukingira ibidukikije.
Ego abanywanyi Emile na Ernest barakoze ku bibazo bashikirije ndetse no ku ntererano bagiye barashikiriza. Ku bijyanye n'inyigisho nico twamatiriko turakora, turaremesha ibiganiro ku maradiyo, turashikira abanyagihugu aho dusanzwe dukorera nko mu ntara ya Muyinga, turafiseyo abaduserukira mu ntara ya Cankuzo, turafiseyo abaduserukira ndetse no mu ntara ya Rutana, turafise abaduserukira no ngaho Igitega. Duciye kuri abo rero turashikiriza inyigisho abanyagihugu ingene bo kwigenza muri izo bijyanye no gukingira ibidukikije, cyane cyane nk'uko nabivuze ingene uburimyi bwabo bwonywana no gukingira ibidukikije. Yavuze ati hoba Ernest yabajije ati hoba hariho imigambi y'ukongereza ibiti. Icyo nicyo gikorwa cya mbere navuga niwo mugambi wa mbere twihaye mu bikorwa dusanzwe dukora. Nko muri uyu mwaka honyine, reka mvuge mu mwaka uheze kuko hari mu ruku kwezi kwa Kigarama kurangiye, mu ntara ya Cankuzo twarateye ibiti bitari bike dufatanije n'abanyagihugu. Nk'uko Ernest yaravuze ati tugerageza kuza turakorana n'abanyagihugu cyangwa abenegihugu, twarateye ibiti bitari bike ku misozi itari mike muri komine Cankuzo ndetse no muri komine Cendajuru, mu ntara ya Muyinga naho nyene byagenze uko. Ni ukuvuga ku mwaka twama dutegura amatuta y'ibiti duheza tugatera, ibindi navyo tukabihereza abanyagihugu bagereza bakaja kubitera mu mihana iwabo, mu mirima iwabo, kugira duhejeje kubahimiriza muri wa mugambi wo kunywanisha ibiti n'indimo, cyane reka mvuge kunywanisha gukingira ibidukikije n'uburimyi.
Ejo ku munsi wahigaye ejo nateramishije ikiganiro cerekeye amabio n'ukuntu ishirahamwe bio energy ryegeranya ubucafu mu gisagara cha Bujumbura n'ahandi kugira ngo bakore amabio amakara y'ugucana. Ivyo mwe mubivuga ko iki mubibona mute, mubona ari ikintu kizotera imbere kuburyo ko abanyagihugu bashobora kureka guca ibiti mu ntumbero yo kurondera amakara, mubona mu ntara bazovyijukira?
Icyo uwo wari umugambi mwiza wo gushigikira cyane gose, kandi nanje abo basanzwe bakora uyo mugambi ayo makara ndabashigikiye cyane gose. Nkasaba noneho na leta ko yoza irashigikira utwigoro nk'uko twamashyirahamwe kugira ngo ifashe ndetse no guhimiriza abanyagihugu bajeje kubikoresha, kuko burya ikintu naho wogikora mugabo ntihabe uguhimiriza bikwiye abo wakigeneye wogikoresha ntibazoheza ngo bagikoreshe neza. Hariho n'iyindi migambi novuga yo kugabanya uko guca ibiti, guhonya amashamba. Hariho umugambi twagerageje gutegura ujyanye no gukoresha amantuze amashiga akoresha izuba, ni kuvuga umuntu agateka akoresheje amashiga akoresha izuba, byo bita purusolere. Turacyari ko tugira ubushakashatsi guhera mu 2012 uwo mugambi twarawukoreye ko ubushakashatsi aha mu Burundi, turabona yuko umeze neza cyane rwose, ushobora gufasha abantu benshi mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Umuntu agateka akoresheje izuba gusa atiriwe arajya
amashanyarazi yavuye mu izuba,
yego, aho yibereye mu murima ariko ararima akagenda atwaye iryo shiga ryiwe agatekera ngaho nyene atabye kwigora biriwe birajamwo. Turacyari ko turombera tudodora hirya no hino kugira ngo turonke uburyo kugira ngo uwo mugambi tushire imbere maze dufatanye nawo muri bio energy ku kingira ibidukikije.
Uwo mugambi none mubona ushobora kuja mu ngiro nka ryari mu minsi iri imbere cyane?
Twama turi ko turandika imigambi tuyitanga ku bajejwe gutanga uburyo no muri uyu mwaka mu gihe uwo twatanze woshobora kwakirwa hanyuma uburyo bukaboneka muri uyu mwaka nyine mugenza mwumva twatanguye guhera mu ruku kwa kane turarebera yuko abo twahaye amaguze amasoje batubwira icyavuyemo.
Muri make tutarinze kurandira kuri iyo proje amashiga yobagurwa nkangaye kugira ngo abanyagihugu bumve ko ari ikintu nacyo nyine bo kwitegurira kugura canke gukoresha?
Ubwa mbere turiko turarondera ingene ayo mashiga yogurishwa. Twararaze tuti ubwa mbere uraze ibikoresho iyo hava agugwa gushika nko ku 50,000 z'amarundi, ariko tukabona yuko atari uwariwe wese yoshobora kuyagura mugabo dufasha tugira tuti okay, duca duhimiriza abanyagihugu gukora ibindi bikorwa byotuma bashobora kuriha ayo mafaranga bakariha nk'igice cy'ayo mafaranga. Ikindi nacyo tukabasaba nko gutera ibiti bijyanye n'amafaranga bari kuriha kugira ngo bashobore kuronka iryo shiga gutyo bakaritahukana cyanke tukaribaha bakagenda bakarikoresha. Ari nk'uvuga ati nje ngomba nje kugira kurangura umugambi nk'ugucuruza amabenye nk'ibisuguti cyanke utundi turibwa hanyuma amaze kunguka agaheza akaza akishyura ayo mashiga. Ubwo nibwo buryo turiko turaraba ko tubashobora kukwiragiza ayo mashiga kugira ngo uwo ari we wese ashobore kuyaronka.
Murakoze cyane rwose mushinga nahe Mujojo Madiomede wo mu ishyirahamwe ASEP. Muri kumwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Turiko turihweza ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ririko riribonekeza mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane mu Burundi. Turi kumwe n'umutumire wo mu ishyirahamwe ASEP mushinga nahe Diomede Mujojoma. Tukora kandi turakira n'ibibazo n'ivyumviro by'abanyanyu b'Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Tuje ku murongo twakire Samuel. Ndabwiye ko Samuel yavuye ku murongo, reka twakire Nepomsen. Nepomsen, uranyumva?
Ego ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro kuneza kwa kuri ijwi rya Amerika.
Ikibazo cyane cyumviro.
Ego ni mpana shaka gusikiriza. Ego nashaka nasane cyane mazo mutumira. Ega kubyerekeye nyene ibyo hindagurika ry'ibihe cyane cyane mu bigo by'ibidukikije, nta kuntu kubyereka ayo mashyiga batubwiye yakoreshwa n'izuba. Mbega boba baramaze kuyakwirageza hirya no hino mu ntara cyangwa ku masoko kugira ngo umunyagihugu aze barikeneye azoshobore kurigura amenye aho aza kuyarondera?
Yavuze ko biracyari mu mugambi muri aka kanya. Nepomsen, hari ikindi kibazo wowe ufise? Biracyari mu mugambi.
Ego hama nashaka mvuge ko berekeye abanyagihugu natwe. Ego nashaka mvuge ati twe kubarinda nk'uko batwebwe ko niwe tumukurinda kuba tubaturira amashamba atuma ibyotsi bihumanya ikirere madame sanita ne tuka kwatrebyanya ahubwo zo bitumanye n'ipuriya yo mashamba tuje gane zamu kona sanita ne mu nyoze bindi ko bikaba umwavu
mhm
ego hama ikindi nacho
ne pomseme
amuntu aya mu allo
subira utomore neze kibazo ubajije mu kanyu uvuze iti yuko abantu bokwegeranya umwavu hamwe bakareka kuturira
ibyo byatu duturira na sanisa tukabyegeranya kuko ziri zinduka mu nyuma bikaba umwavu
shishikara
hanyuma kuberekeraho aho mu ntara ya Muyinga naho nyene nuko bogwiza gutera ibiti made na sanisa bakaraba ahantu hose abangamirwa n'inkukura umuzura w'amazi hasi yagize ibiti aho kubibonya bicara mu biti babipfira babironamo amakara babe batane cyane bakirinda icyo cyose cyoza kibabwira guhonya amashyamba hanyuma muri leta ntahonye tuvuze ko nuko ibitara bya leta bariko barabihonya babitamo imbaho ejo nahonye ni ngiyango tayo ni igeze kuduhimiriza tugabanyagihugu ngo tujye guhonya ibidukikije uranabonye niba ari kugira ngo tujya mu dusanga ariko baratubwira ibintu nabonye badashobora gukora ibyiza amata abanyagihugu tubonereho kubandanya dukwira ibidukikije gutyo imvura tuzobe duteguye nkukura ibyo dutera nuko murakoze
murakoze cyane ne Pomsen. Reka twakire Kasim. Kasim uranyumva?
Amahoro neza Oriane.
Amahoro Kasim.
Ndumva.
Kibazo cyangwa cyumva?
Ndamukiriza n'umutumire.
Arakumva.
Yego. Ama je ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara rayo hagati. Icyo no kwitangira ngo ruguru mu misozi. Dero muri make aho mbaye ndabona ingaruka mbi ziriko ziraba inzara irikiraba ngira ngo nimba nibaze ko namwebwe aho ku makuru mudushikiriza uko namaze kubibona nuko namaze kubona ko anamakungu yamaze gushyira igihugu cy'u Burundi mu bihugu birimo inzara bikeneye gufashwa byihuta. Jewe nkaca mvuga nti none mbagije umutumire kibazo cya mbere murabona ko igiburundi bwacu buragiye mu bihugu bikeneye gufashwa byihuta kubera inzara imaze no guhitana abanyagihugu none mwebwe mwishyira hamwe ari cyo mwamwishinze kugira ngo mugwanye inkukura mugwanye inzara biciye mu kwigisha twebwe abanyagihugu ingene twakoresha twogerageza gukingira isi ndimwa gukinga ibyo bintu byose bizana inzara cyangwa ngirango none mwebwe muri ko mukora gutyo muri iyi minsi na cyane cyane ko inzara iba imaze kwibonekeza n'amakungu akaba amaze kubona ati reka tugire icyo dufashe mwebwe uwoza amakungu yoza kubafasha yovuga ati reka duce muri iri shyirahamwe imigambi ya mbere na mbere mubona inyaruka ni iyihe mu gihe mworonka ababafasha boherahe kugira ngo ntihagire umurundi muce muhimiriza abarundi ntihagire umurundi asubira kwicwa n'inzara muri iyi minsi. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri yavuze yuko bariko barakora ibishoboka byose mu kuzana imbabura ziteye imbere ku buryo zidasubira zikoreshwa n'izuba imishwarara y'izuba ku buryo bidasubira gucana zijya nk'itwikira ibiti tugira gute twonone ibidukikije none icyo nagira ndamubaze aricyo cya nyuma none mufise abakozi bangana gute kugira ngo bashike ahantu hose bahimirize bafashe muri ko mukora gute kugira ngo hose twese dushikirwe tubone ikintu ngira twovuga tuti ntihagire ubusubira
tubimenye ntihagire ubusubira kukonona ibyo bidukikije cyane. Ikindi cya nyuma cya gatatu, muriko mukorana gute na leta y'u Burundi? Leta muriko mukorana gute, muriko muhimiriza leta kugira ngo ibafashe mukwiragire mu hose gute, mukorana gute kugira ngo ntihagire umurundi dusubira kumva yishwe n'inzara? Murakoze.
Murakoze cyane Kasima. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro, reka duhe ijambo mushinga naye mujojoma yishure ibibazo bibiri bya Nepomuseni na Kasime. Mushinga naye mujojoma, Nepomuseni yagarutse ku kibazo cerekeye umwavu. Hari umugambi n'impanuro mutanga mwishira mu ryanyu cyo kugira ngo umwavu ushobore kwegeranywa bareke kuturira ku misozi, ushobore kandi no gukoreshwa mu bundi buryo, ugifatanye wishure n'ikibazo n'ibibazo byashikirijwe na Kasime? Duga ku ijambo.
Ego murakoze abanywanyi Nepomuseni na Kasime, barakoze kubibazo bahejeje gushikiriza. Nepomuseni yavuze kubijyanye no guturira mu mirima byo kwita ibingira. Mubisanzwe mu byo twigisha muri bwa burimyi bunywana no gukingira ibidukikije, twigisha yuko atamurimyi yosubira gutwara umuriro mu murima niwe, nkuko Nepomuseni yabivuze. Ibyo bikangazwa byakangaje ariko ararima abyegeranye abishyire hamwe, maze bizogume ngaho. Wanashaka bishobora gufasha no gukinga inkukura muri uwo murima, ashobora kugira umurongo w'ibyo bintu se w'ibyo bikangazwa mu gihe byabaye byinshi, hanyuma biraheza bikabora, maze bikazoshika umwavu haciye igihe. Nibyo twirirwa turahimiriza kuko n'ayahandi uturiye ni bya byose bica bigenda. Hanyuma kandi hari n'udukoko tuba turi muri iyo si, aho hantu ariko araturira uko dutatu ducadupfa, kandi hari n'udukoko usanga dufite akamaro ntasubirizwa kuri iyo si. Muri ubwo burimyi ugasha usanga ubwo bukoko buragiye mugabo ibyo byatsi iyo akabireka akabishira ngaho byari gutuma, ahubwo bibora bikabyara utundi dukoko dufasha cyane rwose kuryosha iyo si yiwe. Hanyuma yavuze ndikumvuga Nepomuseni yavuze n'ibijyanye n'abarimyi kwirinda gukurira mu mirima mu mashamba, niko nari mpejeje kwishura ati mu ntara ya Muyinga watera ibiti byinshi, nizo twama turiko turahimiriza.
Kasime yavuze ku bijyanye n'icyo mukora cya mbere, muronse uburyo bwinshi mwishyira hamwe ryanyu, kumbure n'uhe mugambi wa mbere ngo shira mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bareke gupfa bafishwa n'inzara?
Mu mugambi twise kunywanisha uburimyi no gukingira ibidukikije, niwo mugambi n'ubundi twoheza tugashyira imbere. Duhimiriza yuko ubwa mbere abanyagihugu baja hamwe, n'ubu ndiko ndabivuga abariko barabyumviriza barashobora guca bawufatira ngaho bakaja hamwe, bakaba baraja hamwe uko ari minovuga imihana yegeranye, bakagira icyo twita groupement colinaire, hanyuma kundi bikundi bakaza barahwana bagira utunama, hanyuma bakiga n'ingene boza barafashanya mu kurima. Hanyuma niho rero muri iyo migwi duheza prose uburyo tugaca duca tugaheza tukarangura iyo migambi yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi, yo guteza imbere gukingira ibidukikije. Uwo ni wo mugambi wa mbere ushika, kandi turiko turagerageza gushyira imbere mu gihe uburyo bwoshobora kuboneka. Icyifuzo ni uko mu Burundi bwose umutumba wose woba uriko iyo groupement colinaire, iyo shira hamwe byo kumutumba, maze muri zone hakaba ico no cooperative
hakaba birumvikana ko abanyagihugu bakuye kuja hamwe kugira ngo baronke n'izo nyigisho. Nene abakozi mufise ya budget ni bangahe, leta mukorana gute mu majambo make cyane dusozera ikiganiro?
Abakozi dufite bakwiragiye mu ntara dusanzwe dukoreramo, aho dufite ibisata dukorera, si abakozi bahembwa, ni abakozi abo navuga abitangira bushake nibo baheza bakadufasha. Iyo hahagije hakaboneka uburyo twaburonge tukaburonka tugaheza tukabahemba bijyanye n'ibikorwa turiko turakora, nayo leta nayo turiko turakorana kuko
muri izo z'ubukingira ibidukikije n'uburimyi niko ashobora kubikora ari kumwe n'ubushikiranganji bw'ubukingira ibidukikije mu bushikiranganji kuko bw'amasoko ntangaguvu
urakozeshanganji
bw'uburimyi n'uburimyi n'ubworozi nubwo tubikorana neza.
Urakoze cyane mushinga nawe Mujojoma mutumire ikiganiro cy'uyu munsi Mujojoma Diomede mu ishyirahamwe ACP. Murakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye naho ubutaha.